Love you.
Mutima wange unyemeza neza kukukunda. Ingosima,
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 ndakukunda. Unangwele hemuka okudela, eka ngukire kindi kumutima. Umutima wange unyemeza neza kukukunda byukuri. Charo mumuti mawanje mazimisi jina manu muti mawanje kubusi mawanje haboni jisoba nuro juko ngukunda nachi ingoni mngisha mbanzi neza. Oh,
yula
muti mawanje unye meza neza kongukunda. Ingosima,
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 ndakukunda. Naho se bishidikanyaho ibibazo ukuntu nakundwa n'umukunzi mwiza nkawe.
Safi teke, tebiti level.